Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwe mutwumva muri mu Rwanda. Kandi tubahaye ikaze turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu na YouTube byacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga imisi yose ya gatandatu rubuganirwanya ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezi na makuru yo mu Burundi. Abantu batatu baraye bishwa abandi batanu barakomereka mu gitero cy'abantu bitwaje inkoho mu gisagara cha Bujumbura harejo kwa gatanu. Ni gitero cagabwe ku kirabo kiri muri quartier na zone ya Ruhiro iherereye muri commune Mukaza ni hagati na hagati mu gisagara cha Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi. Batatu bahasize ubuzima bose n'abigitsina gabo mu bakomeretse rimwonye n'ubunywero. Umwe mu bahasize ubuzima yakora ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB. Abadi bahari bemeza ko vyaboneka neza ko abagize igitero bari baje bagambiriye kwica abantu kandi bari babagendereje. Amakuru ijwi rya Amerika ryaronse nuko bacinjira abagizi banabi baciye mu muryango ugana kuri comptoir aho babanya kwigendera bariko bivuna kanyota. Binjiye nk'abantu basanzwe baruye nabo nyene kwivuna kanyota. Munyuma umwe muri bo yumvikana agira ati barasenga barya. Ikindi bamwe mu bari bahari bavuga nuko vyibonekeza ko intumbero abakoze ico gitero bari bafise kwari ukwica vyonyene kuko atakintu na kimwe bagiye basahuye. Baheje kwiha inkumbi abarashe baciye burira imodokari batungwa nayo bameze. Bamwe mu bari ngaho bagerageje kubakurikira baciye bamijaguriramo grenade. N'umunsi kwa gatandatu mu butumwa bwanditse icegera c'umuvugizi wa polisi y'u Burundi yemeje ano makuru y'iki gitero n'igitigiri c'abakiguyemo. Moyize Nkurunziza yavuze ko imodokari yazanye abicanyi yamenyekanye mugabo imparati yayo atashoboye kuyibona. Yongeye ko inyamiramabi yazindukiye kuraba ivyabaye kandi ko amatohoza akibandanya na hatabindi vyinshi. Yashikirije ijwi rya Amerika ryamenya amakuru yuko abakozi batatu b'igitsina gore gusa bakora muri ico kirabo bazindutse bahagarikwa na polisi. Iki gitero kibaye nyuma y'igihe kirekire atabitero bivugwa mu bunywero bwo ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi Bujumbura. Nuko rero twinjiriye mu kiganiro nyezi na muri isanga cuno munsi akaryo ni gwanyu cute bakunze mugira ico muvuze ku makuru twabashikirije muri ndwi turiko turasozera ariko aravugwa hiwanyu mukongera kandi mugashikiriza ni ibitekerezo ari byo vyumviro bitandukanye. Ni ijwi rya Amerika muri isanga y'uno munsi remesheje na jewe Diane Ninahazi.
Crazy it could be, baby, baby's talk. Take it easy. When you believe, I swear I can breathe. Do you really care, baby? Even when die, oh, mess up. Take it as an angel, it's a man that's in.
fire. She make me fire. Darling, darling, she touch me one more time. I might lose my mind. Baby, it's too much, yeah. Can we go slowly? Cause I can't take it. Attention, cause you got my affection, baby, baby, and so good temptation, taking us step by step on the beat, put your night hand, in the street.
Karirimbo ni slowly na karirimbo ka Medi mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko rero wa mbere duse ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma bambiye ko batashowe kumva kazina kiwe ariko uratwumva aho herereye hama kazina kawe nakaye.
Okay, nabumva ndi Claude ndashimi.
Claude uherereye. Uherereye ga Claude? Uherereye he?
Wameze ya muri Zambia muri Sagara Charitaka.
Zambia Lusaka aravugwa make.
Zambia ni more than mashima. Mhm. Azuba keje kazuba keje niko ka kasana karenze kabisa.
Akazuba natwe akabeho gasanka katangu yirumva ko namajwi atari kirenga harimo utugwara tumwe tumwe. Nego.
Uri yarimaje ari gishi goza ari gishi rirenze kubuye aho. Bushuhe
hari ihindagurika ry'ibihe riri ku mpande zitandukanye abahinga banagabisha yuko nko mu minsi iri imbere akarere ka Afurika y'ubuseruko gashobora kwibasirwa n'imyuzurira itandukanye bivuye no ku bushuhe buri ku munyanja y'Ubuhinde.
Na amakuru adusumire jo maradiyo ya muri Zambia baravuze yuko nko ku itariki zitanu abanyeshuri badashira kuja ku ishuri batagiyeja ku ishuri ku mubare w'izuba ryinshi azoba hari ubushuhe bukabije rwose, ariko tuba turaba mu kirere hejuru naho umwenga tubona ho ariko hamera hagomba nko kugwa nk'imvura ariko ntiyo. Ubushuhe nabo buguma ari bwa bundi nyine burenze rwose.
Ubundi abantu bashobora guca bahangana gute n'iryo hindagurika ry'ibihe ngaho muri Zambia ga Claude?
Nukuri izuba abantu ira kuvuga ibijyana n'inzara iki ganga abantu ubu ugasanga n'ubu turi ngaha ugasanga nta mpuzu twambaye kubera izuba bari byinshi kuvuga ngo navujya mu nzu ngo muri hanze nk'akayaga mbara twatombeye no muri Zambia hari ibiti byinshi ari ugasanga mu ibiti ariho bicaye n'andi ntabyo kujya mu nzu haba mu ijoro. Ni ukuvuga umuntu aza gusinzira ry'amasaha y'ubucabuca ariko araza akabeho n'andi ho ujya bijyanye n'ubujyama mu nzu n'ubwo bujyanye mu mazi kubera icyacishe
ukwihangana nuko rera andi makuru tuzani yavuye Zambia canke ico uvuga kuyo twagushikirije naya ni icyaha
makuru gena niko mvuga na makuru mbonye ku kana bumenyi na yindi kuna ku Amerika niko muravuga icyo gitero cyabaye ngaho mu Burundi wacu kamwe baravuga ngo ya rede tabara igarute ariko abandi bavuze yuko nabyumvirye yuko arabagizi ba nabi ariko tugerageje kuraba nibaga yuko nk'abasimbiye ejo ku maradiyo ngo bamwe kunguranya mbaga ku ma Facebook bavuga ati ni ebe tabara ni iki n'iki ariko nibaze yuko namwe mukiko mbadutohoriza kugira ngo hatwe dukurikirane ibyo bya Amerika cyane ko nta yandi maradiyo dukurikirana ibyo bya Amerika byakurikirana na BBC kuvuga nk'ibyo tuza turabona ku ma Facebook ku wiki cyangwa bituma natwe ibyo tugira ubwoba cyane natwe ino mugabo zabiri ko byagera mu gihe cy'uwacu amavukiro yabikurikirana hasi
ni nukurindira tukaraba tukanabandanya dutohoza natwebwe kuko radi twamenyesha makuru bacu batemere gukora mu Burundi ariko amakuru yo turagerageza tukabandanya ducukumbura nta baravuga ko bitirije ico gitero canke nta uremeza abo babagikoze ico tumenya turaza kwibashikiriza
ego mu amukoje ayigira kabinagomba kuvuga ko nikijanye na bajya bamenyesha makuru batanu nimba nirenge batanu ba bitiye makuru iwacu
ni bane n'umushoferi wabo aha
kana danje kare ngo bagiriza yuko ngo bakorane n'abagwanyi kandi nabo bakavuga yuko ngo coba bahagitse n'igitero kitaraba ariko byateye kitangaza kidutangaza n'abantu nuko bace bavuga yuko ngo ntibakurikiranwa ntibagirikorana ku kubera n'abanyimenyesha makuru nimba n'intenge niwo kwibakurikirana gute nacye ntangara cyane mbona yuko menga harimo n'ibintu bya politiki biba biriko biragira hano biba biriko birinjira munuzeye mu bucamanza ko umucamanza hamaze kubamo ibintu bya politiki agacaba atabamo kugenda ku bucamanza ni kuvuga nta kuri kuzova kubonetse nta kuri kuzova kubonetse
aho onye icushatse kuvuga ngira ngo uri kuravuga yuko umuco bita umushikiza amanza mukuru w'urundi yavuze ko abamenyesha makuru bayiwacu badafunze kwera umwuga wabo ahubwo bapfunze kwera ivyaha baregwa ariko bagifatwa bari bavuze yuko ngo babafashe kugira ngo bashobore kwakingira umutekano wabo
none ko batari ku kazi kabo babafashe bagiye gutoza inkuru ziriho zirabera kuki ku rubuga mugamo nyuma gato bavuga ko ziriho ko batari ku kazi ibyo ntibyumvikana na gatoya
Sivestre Nyandwi mu itangazo yasohoye ari wo mushikiriza amanza mukuru w'Urundi yavuze yuko abo bamenyesha makuru batawe muri yo mpibijanye bivanye n'igitero c'abantu bitwaje ibigwanisho ariko mu kinyamakuru iwacu bose bavuga yuko bari barungitswe gukora akazi kabo kandi bari banabisabiye uruhusha ni navyo vyavugwa bikiba reka umuntu arindire ikizokurikira ariko hagataho basabiwe kubandanya bapfunze kugira ngo bashobore gukora amatohoza ngo begereye ubutungane
ego ariko nije mugabo no ku butungane sinagomba gukebura twebwe abarundi n'ubutungane bw'Uburundi ko oba akavugishwa ukuri akareka kujyamo niba ari mu butungane noneho mu nzego zose akaba mu ukuri hagiye urwego rwungiriye Urundi nimba ari urwego rw'igipolisi agakora igipolisi nimba ari urwego rw'ubucamanza agakora urw'ubucamanza atakuvuga utawuza kwigira mu bucamanza nuko ari umupolisi cyangwa ibintu n'ibiki naho urwego rw'igipolisi n'urwego rw'ubucamanza nibaze ko bidasa mugabo
urakoze cyane Claude hagataho mugabo nibutse yuko Antoine Kaburahehe yatanguje kimenyesha makuru iwacu yabwije ujya Amerika ko bagiye kuzokunguruza bakitura sentare isubira mu imanza urakoze ugira umunsi mwiza
ego sawa namwe muragize neza murakoze muraza gusubira kumpamagara
ugira umunsi mwiza Urakoze cyane. Urakoze gose ugira umusimiza ngaho Lusaka Zambia. Ego, hama tugitangura mu buseko twavuze ibyihindagurika ry'ibihe nuko inama ubundi isanzwe izi ku izina rya COP ni inama ngaruka mwaka igaruka ku byihindagurika ry'ibihe iri mu zikomeye za murya itunganywa na n'ishami mpuzamakungu ONU igira 25 ubundi yari itegekanizo kuzobera muri Chili ariko igihugu cha Chili cavuze ko kitagishoboye kwakira iyo nama. Espagne niyo yacivuga ati tuzofata iyo nama. Iyo nama rero izobera muri Espagne ku magenekerezo ya 2013 mu vyigwa hararaba ingene ihindagurika ry'ibihe ryoza riragabanywa n'icokogwa kugira ngo ibihugu bihure n'ihindagurika ry'ibihe atavyinshi vyakoze bishobora gufatwa mu mugongo muri uko guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Arma nawe turi kumwe ikadze.
Ego murakoze.
Aho uherereye twaramutse kandi turaza kwirirwa.
Ego jemereye i Masaka i Kigali ariko ndi mu Burundi. Mu Burundi nshaka kuvuga ku bintu by'igitero byaraye bibaye ku Bujumbura. Ego umva jye ni nk'impanuro nagomba guha bene wacu b'Abarundi baba bakiriyo. Jye nk'umuntu kwa hiyo kuna kisa kuchumu mwenye kabiga hali jemi kenze mufachumi na kazi li jena labo nye jemi zubu rundi vijenda mdu anura vene wachu kuku ala rundi usangredu kunda kayoga ndu mfaname murumurundi kazi li bagira keze bagawano lebala huku nubotaka kuku ili anwaru jena laivo nyungumu unyavaye mwenye kabiga ngamana la vivaye mo nivazako ye aho bigeze bogerageza bakicunga mu gihe tubona ko iriya ntwara amakungu biba ari nkaho byara inaniye ko boyigondoza kujya mu biganiro mu kurinda rero ko twebwe abarundi nyine twisubiriza ibintu mu buryo bagerageza bicunge umuntu ntibijyarekwa ngo bagume bajya mu bubari kuko abansi b'u Burundi bo baruzuye sindomye ko urutoki ngo bicanga uriya mu gihe bataranatugira n'abakozi biriya barajyaraye bibaye mu bantu nako bogerageza bakicunga bakaza barataha kare nicyo nagombye kucikiriza kukirya menshi duvise mu kanya ko muvuze yuko ijwi rya Amerika ebe vuwala ntabwo narinzi ko ritakivuga hariya mu Burundi
tuvugira kuri shortwave
narinzi ko ijwi rya kuza gushyikira abantu benshi mu bihugu ariko abo rishyikira barashobora kubwira abandi bagerageze bicunge umuntu ashobora gutumira icupa akarinywera mu rugo iwe rero kubera ibihe Uburundi birimo atuka nta muntu n'umwe atabizi isi yose irabizi ko Uburundi biri mu bibazo kandi ibintu ndiko ndihindira byo nyene urana biguma umunsi ku munsi biguma biboneka abantu baguma bamwe nyine tuvugana arashobora kuba hariyo abapfuye.
Gusa kuri ivyo vyijwi rya Use amakenga ko ritaza gushikira benshi turi kuri wezi tata kaburungu radio yacu vuye wa kaburungu.com kino kiganiro baracumva turi kandi no kuri YouTube hama turakirungika tukirungikira abakunzi b'ijwi rya Amerika biciye mu bitandukanye
tukiri hariya abana tukiri wacu twarashobora kumvira ijwi rya Amerika kuri Mega
kuri FM
kuvuga nk'umurimyi ari ibubanza cyangwa ari mu cy'ibitoki ukamubwira www urumva ariko nta kibazo nibaze yuko
icyo uvuze kirumvikana kandi kiranatuvuna na twebwe
kubera na kera nta maradiyo ariho mugabo hariho tradition orale abantu bashobora kubwirana ituma bayumvise yuko umwe wo kwicunga agatakaye abantu bakirinda gukoranira ahantu benshi nicyo nagomba mumfashe mu yereze kuri bene wacu bari hari
ubutumwa ngira ngo babumvise ego ariko gato dukosore hari akajambo wavuze ufatiye muri rusangi kwa barundi bakunda aka urukanywa gufatira muri rusangi hari abavuga ko ubundi atari na vyiza cyane ariko ubutumwa bwa ngira bwashitse
ego ariko
ego urakoze cyane gose amangaho mu Rwanda
oke mugira umunsi mwiza namwe ngaho muri Amerika
ugira umunsi mwiza. Ego, Fabrice nawe wikaze dusangira ikiyago.
Twaramutse
turaza kwirirwa turibaza. Uherere he ga Fabri?
Ndi hano mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga. Nukuri turashima Imana bwakiye neza kandi twiriwe neza n'amahoro.
Tugakwijambo rero.
Mu byukuri cyo nshakwanza kuvuga ni kucyo kibazo cy'igitero cyabaye mu Burundi. Mhm. Yari se burasimuka bari nk'abantu y'imitwe nk'inagondwa iri gushaka guhatirizwa. Atirizwa ubutegetsi buriho kugira ngo bemere ibiganiro ku ngufu. Ngo kandi bemere ibiri ku ibiri bizava mu biganiro ku ngufu ariko naba ndiko byumva. Icyo rero nkaba mvuga ko atari byo nk'imitwe yitwaje intwaro bitakaba babikora kubwo hari imiryango mpuzamahanga hagomba kunyuzwamo ibiganiro bakaganira neza ku buryo icyo kigomba gutorerwa inyishu cyangwa se igisubizo batiriwe bateza kumena amaraso y'abaturage. Kubwo twebwe Rwanda rugufi nirwo nitwe tuhaga kandi babanye politike biyicariye bashaka abaturage mu bintu by'imirwano. Ntago ari byiza ko agumya guhohotera rubanda nyamwinshi ahubwo bakaba bafasha ku buryo bica bakaganira bakajya ku meza bagatora amatati yabo bikarangira nta kwa ngo rubanda nyamwinshi ruhagwe. Ikindi nashaka kuvugaho ni kubwicanye mumaze iminsi ba mu Rwanda aho za Cyangugu ndetse no muri Muhanga. Mu by'ukuri twasabaga ko byibuze hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo ubwo bwicanyi bubashe guhagarikwa. Kuko uyu munsi none abanyarwanda turafite itangiye kugira ubwoba twibaza niba ibyo bintu bishaka kuba bishaka kuza cyaba tutika kuba yabigiye kugaruka nk'uko cyenda na kare byari bimeze.
Uri kuvuga ubwicanyi bwa ryari ga Fabri?
Urabona nka burabwicanyi bwabaye muri Cyangugu muri Rusizi bitwaje intwaro za grenade. Nuriya muntu waguye mu murenge wa Shyogwe atewe ibyuma uriya wari mu Rwanda shyaka wa Ingabire Victoire. Ibyo byose ni ibintu dufite ikibazo niba ubwicanyi bukorwa ku manwa rwose dufite ikibazo twasabaga ko byibuze hakorwa iperereza ibyo bintu bigahagarara. Ndabizi neza no kuba mbivuze nanjye ubwanjye nshobora kugira ikibazo cy'umutekano muke. Ariko ngende umuntu rwose udashaka guceceka kuko ntarebera ikintu ngo nticike kuko biba bibabaje kubona abantu bapfa kandi ari abantu bazamura igihugu. Niyo yaba ari umwanzi w'igihugu hari ubutabera bugenewe ku buryo umuntu agomba gucisha imbere y'amategeko akabihanirwa cyangwa itegeko rigafata rigakora ibiri mu nshingano zaryo. Ni ukuri rero twasabaga ko ubutabera bwakora akazi kabwo ntibagumye kurebera abantu bapfa gutyo kandi igihugu gifite umutekano.
Ubwo ngira ngo ibyo bavuga cya gitero cyahitana bane i Kamembe.
Yego.
Hari nibutse neza ngira ngo mu matariki ya 20 z'ukwezi kwa 10.
Yego. No kubwicanyi bwabereye hano Shyogwe bw'uwo muntu wishwe ku isaha ya 12:00 bishyira saa moya hano muri Shyogwe. Ariko ubu nge mbivuga ndi Muhanga nubwo nanditse ndi Kigali ariko nanditse mvuga ko ndi Muhanga. No kuri rero twasabaga ko ibyo bintu byagabanuka. Namwe murabizi mwarabyumvishe Madame Ingabire Victoire yarabitangaje mwayibonye kuri za WhatsApp namwe ndeke kimwe n'umwana yinjijeho na BBC yinjijeho. Yo yari sekretari wiwe niba yari umunyazi cyangwa se umunyamabanga we niko mbyimbizi neza.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Ikindi nashaka gusaba nuko
ariko usongura kugira ngo twakire abandi bari ku murongo hari wadera n'indiri hamwe na Sylvestre. Utikindi
kindi nuko nasabaga kanya mukaza kumpamagara nkaza gusuza no mu gitondo ku munsi ukurikira wo cyumweru
kaza gusuhuza abantu. Ndeka tukwemerere mu ndwiza uno munsi ntibiza gushoboka. Yego,
zamurakoze kandi mugira akazi keza.
Urakoze cyane Adelin ikaze ku Jugi America.
Murakoze cyane Diane, ndiko ndabumva 5/5. Murakoze cyane ku ikaze mu mpaye.
Uherereye
Herereye Bujumbura mu Burundi.
Duga ku ijambo rero.
Nashaka ubwa mbere nubwo umuntu tuba turi mu mibabaro itandukanye nashaka kuvuga ku bintu bibiri. Icya mbere icaba abamenyeshamakuru bagenzi banyu basanzwe bafunze bafungiwe mu ntara ya Bubanza. Ni inkuru y'incamugongo ku bantu twakunda kuba dukurikirana amakuru kandi amakuru yaba ari amakuru meza yo amakuru y'ukuri kandi bakora ubona ko neza atabo bahengamiye. Hanyuma mu gihe bari bagiye gutohoza amakuru bakaca bafatwa bagatabwa muri yombi. Ibintu bibabaje cyane kabisa kuba Diane Diane Anyeshi Ezide nabaje abandi babiri
uvuze Diane ariko ni Christine na Agnes
ubutungane cyane cyane umusikiriza manza mukuru w'igihugu tuvuge w'igihugu bo boba bari hejuru yabajya babafashe ibubanza bafata ingingo ibereye kabisa bajya abantu barekugwe bidegembye kuko nta kabi kabo uretse ko bari bagiye gutohoza amakuru yonafashije abatware bakamenya icyo bakorera ko mu gihe boba bari banose amakuru yabajya abantu urumva ni ikintu mutungane bwo hejuru ubwo bwica bufashije kugira bajya abantu bidegembye vraiment byofasha cyo
duhimbara cyane urakoze cyane ubwira umunsi mizadona
hama ikindi ari nacyo cya nyuma ni iki kintu mwadushiriyeho cyajya amagrupe urete ko ari sefe twanabisabye mukadukundira mukashyira hajya amagrupe aradufasha cyane muza mudushiriramo ibiganiro bya radio y'ijwi rya Amerika hanyuma muze mudushiriramo n'ibindi biganiro bya dususuruke yatuhana ijambo ibiganiro byose reka n'ibiri bya muri isanga bikorwa ku wa gatandatu iwanyu mu ntara byinshi bigenda birasa kuri iyi radiyo muzamo bidushirira ko byo dufasha cyane ni mu gihe tubona mukunda kuturungikira ko amakuru hamwe na iwanyu mu ntara ibyo biganiro biba bikenewe cyane ariko n'ibyo bindi tuba tubikunda ku buryo tujya gurupe twumvikanishiriza iradiyo ijwi rya Amerika kuko atasigariro okena
yego turabyumvise turaza guhera uno munsi tubikora hanyuma ikiganiro uvuze ngo duhane ijambo si duhane ijambo ariko nidusangire ijambo mbwa naco tugiye kuza turakibashikiriza nk'uko bisabye
cyangwa murakoze cyane Diane muheza gigwe ko
ubwira umunsi mwiza
watwe
Sylvestre ikaze na mwebwe amahoro yego aho herereye hamucuduga ku ijambo turashima imana akabeho katanguye mugabo nivyo bihe tugezemo
hani bugane na imvura ni nyinshi nihora babiriko biracika ibintu nihora ama nagomba ngomere ku ijambo rero icyo ngomba kuvuga Diane urabona intambara ntacu zimaze niwe navuze yuko intambara dukwiye gukora ubu intambara za politiki kuganira abantu bakaganira izi ntambara aho za kabiri mbe Uburundi buzogera hehe bugumye mu ntambara abarundi barazinanye barabana barabanye none bagomba badusubize mu byahise nka bya bindi byahise baje bavuga ngo ikingira sinyo bisubiramo urazi ayo byakoze nuko none nk'ubu tugomba dusubire muri biriya n'ukuri kandi twari bifite ubu byari ibindi bihe twagiye tukemwo biriya bihe byakera byadukoreye ishano nuko hari mu 1993 abantu barasubiranye bavukana barasangiye abageni nuko barasangiye ibere babana neza ta n'umwe yangana n'uwundi nta bwoko bwariwo ariko ibyo bintu ntitwamenye ibihe byati none ubu naho tugomba bisubire ahagira agakoma na gatoya nikakoma twongere dusubire mu ishano aho twokerebutsa abarundi nk'uko dusangiye ijambo nk'uko dusangiye uburundi bwacu ni bumwe nta wundi burundi tuzoronka bugira kabiri aho umwe yimushyira utendaguye hano ngihariye tuzoguma mu Burundi bumwe none ubwo Burundi tuzobugabura gute ko mbona agahugu gatoya
hanyuma kubwawe ga Sylvestre icokorwa ku mpande zose
kandi twese twarasangiye abageni twarabyaranye twaracanganye nk'uko wafata ubushaga n'ibiharage n'ibigori byose ugacanganya n'uburo none ivyo bintu bisobanura gute
Sylve icokorwa ku mpande zose kugira ngo izo ntambara uvuga udakeneye ahubwo bari bakwiye ku
ayo mahani yubaho tukaguma tujyana tukaguma tutumvikana mu mvugo
kubwawe hakogwa iki ga Sylvestre hakogwa iki
twarasangiye abageni kuko ndabwiye niko bicanga cyane none tugomba dusubire muri bimwe bya kera twongere baduhende twongere dusubirane n'icyo badukoreye nacyo byamaze bijya bimizwe ari gutabikwiye ko abantu bati bijya byari ibyo byari bisanzwe kuko urabona hose ku isi bijya birashyize ariko urabingira abarundi baciye bajyana bagasubiranamo n'uyo mujyano n'ubu kugera n'ubu utaryopfa uheze mu bantu baguma babyinjiya kubera bagateranya baduteranije none rero ziyane ni ukuri dusaba imana imana ituze imbere ibyo bintu ntibize bigarutse mu Burundi abarundi bashyire hamwe bicare ku ntebe baganire ibyo bintu babyibaze ibyabaye bibaze ibyabaye kuko kera ibyo bintu bizeho bigarutse ku bintu bishashe turi mu bindi
Ego Silve muri make rero kugira ngo duhe ijambo abandi cokorwa n'impande zitandukanye zigwa na politike y'u Burundi haba bari ku butegetsi canke abatemera ubutegetsi buhari n'icane
abatemera ubutegetsi buhari nibaje hamwe nabo bategetsi barabe ingene ubwo butegetsi ubusangira kuko Burundi ni bwa bose nta batota ubwo ntaho bazomushyira ngo zahariya ubu nawe bazomushyira ngo zahariya abo bari ku butegetsi bakwiye nyine ko nyine kurondera inzira y'ukuri kuko aribo bari imbere aribo bari kubararongora Burundi barondera inzira y'ukuri yo gukiza Abarundi bongere kutega akarambaye mu gihugu kuko nako tugikeneye abarundi bararanduwe na karambaraye uzoka bakwegera karambaraye bazomukunda bazomwa kuko abarundi barafashwe n'ibibazo bibi bamwe barahunga abandi bizimira gute none rero abazoba kwegera karambaraye iki cyahise bazovyemera ubutegetsi buhari rero nibufate ingingo nziza bafate umuheto bafate ikiganiro cyo kubaza nibo bari ku butegetsi nibo niba babyeyi
urakoze urakoze kuri ibyo byumviro byawe ugira umunsi mwiza a Silvestre
ukora ababyeyi hanyuma barufamenye ko abarundi bose ari abana babo hanyuma barafite uburyo bwo bikora ubwo nyine bigaca bishoboka bashobora gutanga imbabazi n'umwana ye yacumwe imbere ya aragira imbabazi kuko imbabazi zamaze ihari kuko zitahabaye umwana yose bamayibobo wose usanga asigazirera ari mu ishyamba
urakoze cyane
mu ishyamba rero acaba igikoko
ugira umunsi mwiza Silvestre ngaho muri Uganda urakoze ku byumviro byabo yego urakoze ugira umunsi mwiza urakoze Silvestre muri Uganda turase na Arma ku yundi murongo wa telefone Arma ikadze
yego Diane ndose ndakuramukije
Diane ni nahazo uherereye hega Arma
yego
hamaduga ku ijambo nimba ari amakuru tuzaniye canke ivyumviye
ndashaka kugaruka na cane cane nkuko benshi bavugarutse ko kubamenyesha amakuru y'ikinyamakuru iwacu by'ukuri n'akarenganyo kamwe kari mu Burundi kamwe katagiraho kavugwa kamwe katabaho ku isi ku isi nzima twese turamenyereye ibihugu bikoresha amenyeshamakuru babaho ubwisanzure bagakurikira nabo baba barwana turabizi za Afghanistan za Iraq za hehe cy'ukuri nk'uko twagiye tubikurikirana abamenyeshamakuru barahohotewe bimwe bikomeye bimwe bitagira uko bivugwa iyumvire kuba barasabye uruhushya guverineri akema na guverineri ko abahaye uruhushya mugabo umuntu ageze umutekano akabahagarika ubu hari aho bafunze Burundi mu gasho k'ibubanza ka Mimba by'ukuri twese twabyakire nabi ibintu bibabaje by'ukuri leta y'Uburundi ariko kwikubita agashi ikabikora abamenyeshamakuru bari kubinjira akarengane bari kubagira ibintu bita twese tubona ko ari ikintu cy'akarengane by'ukuri nk'uko amashyirahamwe mpuzamahanga ariko arasaba guverinoma y'i Bujumbura yuko yo ariko abamenyeshamakuru by'ukuri bari kubara imirwana ndetse bakabahohoterwa ni ka gatika ka muntu kariko karahunyangwa mu gihugu cy'u Burundi kariko karahunyangwa atacamira aka muntu umwe ari mama cyikubira babaje cyane cyose biriko biratobaza mu gihugu cy'u Burundi aho nta kitumwe n'abanyagihugu biriko biratobaza baramwinjije ko bari kubara fungura z'urugusa bagira umuga wabo atamateko namwe barenze by'ukuri
Hanyuma ga Arma imbere kubandaniriza kuri ico kindi kuri wewe amenyesha makuru n'inzego muri kino gihe urundi biko bwitegura amatora mu 2020 bari bakwiye gukorana gute kubgawe umuntu uvize makuru
kubgawe amenyesha makuru bari bakwiye gukorana neza na leta bakumvikana bakavuga ati dukore gucya na gucya ata muntu agiye kubyo kugwara ubundi kubyo bitagenze gucyo naho ibituramenyere mu Burundi yuko dibitaje kabishitse mu gihugu cy'u Burundi nicyo kinyamakuru cyari gisigaye mu Burundi ibindi byose byarugaho niba dako nacyo giye gukurikira bo abantu kuko bagiye kwitegura ibintu by'amatora
hama ubutegetsi nabwo bwari bukwiye gufata gute amenyesha makuru kuko uvuze ku ruhande rumwe
ubutegetsi bw'ubujumbura by'ukuri nibwo butegetsi bwa mbere mu kwisi nzima buri ko bura kunyaga gatika ka amenyesha makuru ubutegetsi bw'ubujumbura bukwiye kureka abanyeshuri makuru bagakora umwuga wabo hari amategeko abagenga bakavuga ati umugabo ntimurenga amategeko aya umugabo akabareka bagakora bakabareka bagakora icyo gufunga si cyo mbona cyo z'imbere hama nkanda neza kuwahoda mu ubuhutu w'Abarundi Michel Kafando yari asezeye kumuhunza w'Abarundi by'ukuri bamwe bavuga abandi bakavuga biriya ubutegetsi buravuga ati ni manda yiwe musanze by'ukuri yananiye kuko yamaze kubona ko ntacyashobora ku mpande z'ubujumbura n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ubujumbura byamaze kubona ko byamunaniye by'ukuri nagenda bibona n'inyagihugu byamunaniye ntabyashobora kuko guhuza leta y'ubujumbura n'abatavuga rumwe biragoye kuko ku ruhande rwa guverinoma baravuga ati nta biganiro dukeneye byararangiye bagiye kwimereza amatora ntawuzi kubigenda kandi koko kuba atanonanye ndabishima kuko arabona ko akagiye guhinda imbere kagiye guhinda nyakuba mu mishimo kuko nkagaruka ku kindi hari biherutse kuvugwa mu butegetsi bw'ubujumbura bereke abahoze abakuru b'ibihugu sinzi niba mwiza mwarabyumvise by'ukuri hariya ego amakosa nyambara abaye kuwa perezida umuperezida bahetse gukora ko icyubahiro cyabo kizicamo n'abantu n'amategeko cy'ubuzima bwabo
bishasha biri mu ibwirizwa nshingiro riri mu ibwirizwa nshingiro nshasha gemeje harahize ngira ngo umwaka
ego ni ibwirizwa nshingiro rishasha bemeje by'ukuri ni ibwirizwa bagiye guhunyanga byaturutse arusha by'ukuri jyewe ko mbona bari bakwiye gufatwa kumwe ego nyamara yari bakoze ngo abagize abayihaye ubutegetsi ku nguvu ngo n'abatowe n'abanyagihugu ngo ntibagiye gufatwa kumwe ntibagiye gufatwa nk'abantu by'ukuri bose batwaye igihugu n'abamwe bose baba bagize amakosa ntibafatwe kumwe bafatwe kumwe nk'uko ari abaperezida tugende tubaha nk'uko ari abaperezida badutwaye bose bafatwe kumwe bareke kuba nkunzi kuko hagiye kuba nkunzi n'ibyanjyane bizazofa byeze mu gihugu cy'Uburundi ndakuba mu by'amakuru bikwiye guhagarara hanyuma ituze rikaboneka mu bantu kuko hagiye kubaho gutyo oye urumva bose ntibagiye kuvugwa n'imigwi itatu kuko nabyumvise ko bagiye babisigura ariko kubwanye nk'umunyagihugu ntibyanshimishije bari kubafata kumwe mugabo bwacu mwebwe mwakoze ibi none byararangiye na kahise mugabo bari ko barazura akagije akacera
ama kugira ngo ntihabe nimba hari ni kugira ngo nimba hari umuntu yumvirije radio atazi ivyo uri kuravuga hari haba aba bavyumvise ubwa mbere reka mvuge ko ari integro y'itegeko rizogenga rikaramukagemeye rigaca mu namashinga amateka rikarengana no mu namankingu z'amateka ni integro y'itegeko rizogenga uburusho abavuye ku butegetsi mu Burundi bahabwa muri iyo integro y'itegeko rero harimo ko umukuru w'igihugu babwizwa gusubiriza karusho kuko yahoraja mu namankingu z'amateka ubuzima bwe bwose ejo mvugana mu kiganiro gito nagiranye n'umuvugizi wa president w'u Burundi ariwe Karegwa ndenza ko yatubwiye ko ata byinshi ashobora kuvuga muri ubwo burushatavyo bikiri banga ntituramenya rero na kahe karuco kazojamwo na kahe karuco kazovanwamo tukazobimenya tuzobandanya ducukumbura tubabwire
ntako turamenya ariko urumva ko abo bahagarariye kuri perezida bwawe n'abagaza bo batwagiye biciye mu nguvu urumva bo iyo mirimo n'amazina y'amateka y'ubuzima bwawe bwose byarahagaze
yego
urumva hagiye kubaho iyo migwi itatu mu Rwanda rero turimo harimo abantu batandukanye gutyo uri umugwi wabo n'umugwi rero wa mbere w'umuntu umwe ibyo rero dukuri byaruke gufatwa kumwe kumwe cyabanje abantu nyambara babo bahozaga kubugu ba mbere bakihari niba bareke nabo
ugira umusimi urakoze ugira umusimi yego urakoze ugira umusimi
yego amicano kuri ibyo ndoso
urakoze yego muri iyo ntiguro y'itegeko baravuga ko umuntu azoronswa novuga ngo akokarusha no mukuru w'igihugu azashukiriye ubutegetsi aciye biciye mu matora yatowe n'abanyagihugu aho no kuvuga yuko wahoze ari perezida w'u Burundi Pierre Buyoya atarimwe no kuvuga ko Domitiano Ndayize nawe nyene atarimwe co kimwe na Sylvestre Ntibantunganya ejo gya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga
Nonera bura motaye umutaye kubera marongo umutaye kubera mafaranga urovyaro wabyayura rutaye giriki gongwe wa mukore eyo beba mama umutaye abana girimba bazima wasizumbi ukije kwiga ukira kusogaruka Mama, mama ziki he, yagi he, ga papa we. Na ulicho nda vishula, nga na ulicho basuiza. Ea banuko basiga yebasa, toba chie babita bama ibo. Iriki gongwe wa mukare, ea ewa manga.
Akaririmbo ni akaririmbo igikara ka Dr. Cloud. Dr. Cloud ni umuririmbyi wo mu gihugu c'u Burundi. Twakire uyundi murwi w'abakunzi b'ijwi rya Amerika bari ku murongo duhereye kuri Cedric. Cedric Ikaze. Uherereye ga Cedric.
Ndi nga Kampala Uganda.
Nduga ku ijambo.
Yego, amarero nanye ngibije ngomba kuvuga kimtame nagomba guhera kona gomba guhera uyu muntu aheje tubanyuma numvise ari bintu numvise mwe yarafite agashapo yego niko ariko ukuntu yabuze ngo leta y'ubujumbo ariko nibaza ko leta ari igihugu ngira ngo tuce tugakora leta y'igihugu cyose
ni barakunze kubivuga ni no vuga nko mu gifaransa ni mvugo y'igifaransa bavuga ngo gouvernement barakunze kwitirira leta umugwa mukuru baravuga leta Kigali leta ya Kampala
yego icyari ariko rero hama rero ngo makembuka kugijanye n'aba bagenzi banyu b'abanyamakuru bwo mu kinyaga kuri wacu jenga bwanti nabambira mikore sana ama nka saba leta y'u Burundi yuko burya ikibanza cy'umumenyesha makuru nabwo kiri mu bibohero go ama icyo ariko nibaza yuko bazokwikubita gashi bakaraba bakabarekura kuko iki kirimo kirimo cyari kirimo cyiza cyo guhumuriza imitima y'abarundi n'abari hanze bakamenya ibiriko giraba rero mbo batabanya atankuru ziriko ziratangwa ubwo bahubwo bacha byiyongera ego amare je nka cyangomba kubabaza mwe abanyamakuru ari amakuru cyo kiranze cyo gutaronka avuye mu kinyamakuru wacu ariko tumaze igihe atafite yaronka sinjire ko cyo bacyarugaye ko babake bayugara cyane ko abakozi bahora bakora kurondera ayo makuru marabo cyo akabaza nako mu zo kambarize
uri kuvuga ngo amakuru mahora muronka bice ko hari hayo je mbona aca ko ya hari hayo mbona jewe ahora arungikwa mu migwi itandukanye
Ndangara makuru bahora bashira ku mbuga za WhatsApp cyane gushana cyane za WhatsApp abantu bakayabahereza ariko apfuye muri iwacu ayo rero tumaze igihe cyaronka n'icyo nagomba kuvuga ni na ikindi ariko ayandikwa yo na kinana n'abonyano bayandika mugabo ayo bahora badushikiriza ari mu Kirundi ubu ntabwo ko yandikwa benshi ntibayaronka ariko bakoreje izi mboga za WhatsApp yahanahana byari ibintu byari byoroshye
urakoze cyane ugira umusimiza Cedric ngaho muri Uganda
murakoze cyane mugira akazi keza
yego kuri ndi murongo wa telefone ni Sindayigaya siwo mana so mana uratwumva aho herereye hama uduge kwijambo
cyane sawa murakomeye
eh turashima imana uherereye gasibo
cyane sawa cyane ukenye ne ndashimo witeka
eh uherereye
yego usangana n'ibintu bigaragara cyane byumbo
ndumva uri kora natambuka
eh ndiho ndatahambuye ku kandi
eh
ego je na go mba ikome ku bitara ibi ba ejo ahanye mu gitabara cha bujumbo ego ejo harahantu mu kabare bateye amagerenade abantu barahoye abandi barakomereka
ngize
ko mwarwa mwashiye ku bimenye
ego twabitangure ku ikiganiro twanabishize ku mbuga zacu ni batatu bitavye imana bahitanywe n'ico gitera abandi batanu barakomereka mwirohero ahitwa kwa Gilbert nahazwi ku izina rya Gilbert
ego me kumva ahalindi nida
ukabivuga kwiki
njye rero nari nsanzwe nda haruguru yaho byabereye nyine nsanzwe ndi mukozi nkora mu mpango zaho nyine byabereye tujye rero uno munsi bagerije nsaba dukorosiya abapolisi abasirikare badushaka kamugabo nta kintu batoye ubu ntiramenya n'ikintu na kimwe turashaka yingiriye nta nubu aho abantu baracugaye haracungerewe ntiwora
hanyuma hambavu yaho hacungerewe ubundi ngaho onye muri iyo quartier nibaza ko nirohero bavuga ko ari kuri Muyinga hameze gute icuka kimeze gute abantu bari ko bararengana atakibazo
ni sawa ntangora
imbere yuko ico gitero kiba hari ikintu mwari mwabonye kidasanzwe mu ruja n'uruza kw'abantu
aya nta nikimwe kweri ntangora ni nimwe kweri byari bimeze neza
urakoze
abantu bararengana kuri kwa abantu bararengana kuri kwamye najimwe imeje kwaca nyene yari sa babi ba ke nkata tatu yana meje kwaca saa mbiri na kenda mbiye gusimutu na babose bari bantu ntangore ni nyine urumva ngo bage cyo nyine mu modoka batera binjira bwa bakiriya nk'abaje kuvura umushasi baca bashika indani umudamu arabereka abashira imodoka baca batera binjira mu kabari baca barabasaba abantu
ariho
uri kuri hereza ako ikaratiri rero nk'umeze neza kiretse kikatiri akanyosha gutyo za mutakura hariya bukerere baguma bica abantu rimwe rimwe nyine gacamwe gutyo bonye nanga nko hagati mu gihugu aho nsanzwe mvuka yifashe neza mutagitega mbere yanjye nawe mwayibonye n'umwaba munkeneye iminsi yose yama yugure mutohore mu ndonde
urazira turungikira mu gihe cyose uze ofisi icyo ushaka kuvuga
aho ni sawa
urakoze cyane ubwire umunsi mwiza ngaho mwirohero aharaye habereye ico gitero cahitanye batatu kigakomerekeza batanu
sawa namwebwe hiya mukomere kwibanga
yego urakoze cyane turafise na birahinduka ku yindi murongo wa telefone birahinduka
alo
uherereye
ni Vumbi
Ivumbi mu ntara ya Kirundo
ya Kirundo
haravugwa makinga hivumbi gabirahinduka.
Sa?
Aho ivumbi havugwa maki.
Ina havugwa meza kabisa ni sa. Yego.
Na makuru arutubuzaniye canke n'ivyo uvuga ko yo twagutangarije.
Ni bintu nareka ndabona nyine umenga ntibigenda neza mu Burundi bwacu kuntu ibibazo bigoma byisukiranya. Numvise incama cyakora namwe gusenga nunguruye umurongo mu kanya nyine numvise incama kuko nyine aho ibujumbura nyine abantu ariko barahona gucyo wapi kabisa numva nange byanteye ubwo ahubwo ego nasaba leta kabisa irabe ikwikora kugira umunyagihugu kabisa yame yakingiwe ahari hose ego kuko hari ukuntu nyine umuntu usanga ariko arisuka mu bintu ugasanga nibyo ariko arazira kabisa nyene irabe ibiganiro byinshi byinshi mu banyagihugu nayo mundi kuguma ducana mu studio byiza ego nicyo nashaka kuvuga nanjye
hama hamba vyo vy'Bujumbura aho mu Ivumbi no mu icungarero ya Vumbi za ntega zande ho byifashe gute
ino byifashe neza nubwo atavyera ngo demuga ntabwicanye nk'ubwo buhashye ego tukabiza turi baneneza n'abantu buke nyene nk'uko nyine byama ega ariko gusa nubwo twumvi nubwo haba havuzwe kure yacu muga kizima tuba turi mu Burundi bumwe kabisa twese biratubabaza. Ego
urakoze ugira umunsi mwiza ngahivumbi mu ntara Kirundo.
Eh namwe turabashimiye.
Ego ikiganiro ni muri isanga ku ijuru ry'Amerika misi yose ya gatandatu tuhakanye kugira ngo mutubwire amakuru avugwa hiwanyu mungere mugire ico muvuze ko twabatangarije atandukanye yaba politike imibano ivy'ubutunzi muza makungu canke ariho hose turase na Nduwe Imana kuri ndi munongo wa telefone ikaze Nduwe
yakunda bomba cyane
uherereye
niga mukanyo cyane gisagara cha Bujumbura
duga kwijambo
Eko chuna tere mvuke ndabona abantu bitwaje ibiganisho hano mu gufatira cha Bujumbura ndabona babaye ndara twakwiriye. Huko yeze abatije kicero ngaha nyene mu kanyizo cha kugira kane bakagandagura umugari hano muri ubanaho bimuke muri rogero bakakera kuri kaza kabaye bakagandagura bajya abantu kandi n'ibintu bibabaje kandi tubona ari hafi ahegereye abasirikare n'ibindi batatabaye mba cyatsa cyatangaje kubona hano biboneka izimeze kamwe kamwe kaza gatoya hano mu Burundi sitaje kakuwe. Kome hapa ikindi nacyo nagire nshikirize hariho ridashyiramo ryashinze ajya amafaranga yuke ngaha mu Burundi harakwiye nk'ikiringo cy'amezi atanu bidakora kaguma abona amafaranga ya hano mu mahabara atera yiyongera kubera bitagikora twagiye dusabe yuko kuko bose birakora ingene byose bira gukora hama amafaranga yakamanuka hano mu mabarabara kuko amezi atanu araheze bikora nko kuri mitiweri gusa kandi bose bizitagikora twagiye tubaze yuko baranico bacyarapfuye bisubire gukora nk'uko byabwa hantu ariko ntibagaruke neza
nta na hamwe hakora nta na ni igisagara cyose bidakoramo ganduwe.
Eh hakora kuri mitiweri aho nyine niho mbona bikora no kuri rompe ahahoze rero ahandi hose ntibigikora cyangwa impamvu izina bidakora kandi amezi atanu agera hehe bidakora hakora kuri mitiweri ntahoze rero gusa izi mpamvu barakwiye kuraba kugira ngo bakayikora bidatinze gukora kubyahora hama ibisubizo bikagenda neza.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngira abo vyega barabyumva. Ariko usongora umwanya tuwucunguze mu kwakira abasigaye.
Ego me hariho umuhungu araho yagize ibintu bw'ubuhinga arakora arikorera nk'umuyaga nkuba mu mazi arahereza nk'abantu mirongo itatu ashaka bisaba yuko umwacakoraabaguhinga akoreshejeama akaza bukabishikana imbere abategetsi bakamufasha
twarigeze ku murondera kugira ngo ashobore kuza ngaha ku ijuru ry'Amerika bidusigurire ndakeka uvuga uyo muri Bujumbura rural tuzokomeza tumubarondera hama niyo twamuronka aze abasigure twumva uko yabigenjeje. Urakoze cyane.
Yego murakoze kwa mutwibuka kandi murakoze cyane kuguma tubakurikirana ku ijuru ry'Amerika.
Kugira umunsi mwiza ngahonye mu Burundi. Turase na Manirakiza ku yundi murongo wa telefone. Manirakiza,
yego me ndabumva cyane amahoro.
Utwumvura ihe n'amahoro turaho.
Ndi mu gisagara nacyo cya Bujumbura.
Nduga ku ijambo. Turakumva Manirakiza, duga ku ijambo ari ivyumviro canke ari amakuru tuzaniye.
Yego, icyumviro cya mbere
uri kuraja kure cyane.
Okay, oya ntakibazo. Ego hanyuma rero ndeka ndabwire nanjye nashaka gusubiza ku bijyanye n'uyu mutekano muke ninda uri kurashaka kumera nk'ushaka kwibonekeza mu gisagara cya Bujumbura.
Aratwihanganira Manirakiza, turumva telefone wita ameze neza. Reka twakire Atanazi. Atanazi, uratwumva wewe? Hehe, uherereye? Duzi jiri na wewe waliko.
Yeah.
Uduzi jiri gawe. Urashobora kuzikuramo tukabanza tukayaga gati mbere yuko ukomeza.
agujya kandi bishewe n'akazi ndimo
duga kwijamba usongora rero kuko nti turiko turorohegwa mu kukumva atwihanganire Athanase ni yasura kuronka kanya arasura dutera kamo nawe tumuvugisha ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga dusigaranye iminota itarenga itanu tukaba turasozera ariko muri iyo minota itanu turashaka kwakira mwaho abandi ba Kenya rero nshuti bakunzi abari no ngaha ture turabangiriye ibiganiro twa twafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda dushimira mwebwe mwafasha akanya mukumviriza muri sanga y'uno munsi mushaka kongera kumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya cuve wa akaburungu com yakoze Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajuna engineer bari kumwe muhinga bwizima Jerome ari kumva na Rivane Ninazwe reka tuze kongera igihe cy'isaha 12 mu yandi makuru ngiye kubatororokaniriza muri yo harimo ayerekeye igitero c'i Bujumbura cara yagihitanye batatu bari mu nywero abandi batanu nabo barakomereka ico gitero cabire muri quartier na zone ya Ruhiro iherereye muri commune Mukaza hagati na hagati mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi mu kurindira ico gihe c'isaha 12 turatumire kubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye muyumva aho muherereye hose